amafarangi banki isi yose yatanze muri uwo mugamba ngana n'imiliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika. Uwo mugambi wo kugwanya ubukene uzokorerwa mu ntara zine ku 18 zigize Burundi. Izo ntara zo ni Kirundo mu buraruko, Gitega hagati mu gihugu, Karuzi hagati hashira ubuseruko na Rubigi mu buseruko. Michel Nyabenda umunyamabanga nshingwa bikorwa ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutekanya kazoza k'abanyagihugu atubwira ibintu nyamukuru vyafatiwe ko mu gutora imiryango 48 izoronswa ifashanye.
Twafashe ibintu bibiri. Ikintu cya mbere twafatiye ko ni ubusumbasumbane bw'ubukene mu gihugu cyacu. Murazi ko dufise ibiharuro by'ikigo kijejwe ibyo biharuro nyene cyama gisohora kikerekana kiravye ingene abantu babayeho mu ma province basumbasumbana mu bukene. Ibyo biharuro twari tubifise. Iyo miryango n'ukuri ifise amikoro make cyane kuko twafashe nyene ikenye cyane. Ni miryango tuvuga yuko iri munsi mbere ya wa murongo werekana ubukene. Uri munsi y'urugero umuntu ashobora kuvuga atarafise icyafungura ku munsi barabishira no mu biharuro amafaranga umuntu abafise munsi atafise amahera ashika n'igihumbi na 1500 ku munsi. Ivyo twarabiravye bwa mbere. Dufata ibindi biharuro vyerekana ubusumbasumbane bw'ingwara zifatiye gukufungura nabi. Aho naho nyene uravye ingene abana bo bari munsi y'imyaka 5 basumbasumbana muri izo ngorane, muri izo ngwara zifatiye gukufungura nabi. Ivyo biharuro tubifatanije tukwifatanya n'ivyo ubukene twaciye tubishira hamwe turabona ama province ingene asumbasumbana.
Umuryango umwe uzoronswa 2020 by'amafaranga y'amarundi kukweze kukwezi mu kiringo cy'amezi 30. Nyabenda asanga amafaranga azosahiriza rwose aberekewe n'uwo mugambi.
Ivyo bihumbi 20 twarahariwe turaraba urugero rw'umuntu ngene yoshobora kuronka imubeshaho ubiharuye ukaraba abandi muri ako karere ayo bashobora kuronka kandi turaharura yuko ibihumbi 20 bishobora gufasha umuryango kuronka ivya mbere vya nkenerwa ntaronka ibintu vyinshi mugabo twatuzi yuko aronka icafungura ingene ashobora kubaho hanyuma tukizigira yuko ashobora no kuronka n'ubundi buryo bwo kuza kumusaidia kuko nta muntu ashobora kubeshwa n'ibihumbi 20 gusa ku kwezi.
Nabajije gutwara umugwi w'igihugu wo gukinga no gutekanya kazoza niba umugambi utazotuma abantu bamenyera guhabwa amafaranga mu ntoki bikabaviramo gusega mu nyuma.
Kenshi biragora kumva ubwa mbere yuko woha amafaranga umuntu akenye. Kenshi bashaba yumvira ngo mbega bazohora bayakoresha neza bizogenda gute. Hariho igice kinini cyo mugambi gishimikiye ku nyigisho mperekeza tuzoherekeza iyo miryango ukabumva icyo bagiye kuyakoresha ukababarira ko bitazokwamaho ari amezi 30 gusa. Muri ayo mezi 30 gusa babashigikiye kugira ngo bashobore kugira intambwe bagize bave mu bukene bwa cyane, naho tuvuga ngo baragiye gutunga ariko bave mu bukene bwa cyane. Tuzoherekeza rero cyane mu kubumvisha icyo bokora, mu kubafasha kubaherekeza kurondera ingene bashobora kwiteza imbere no kubahimiriza kugira ngo bashobore kuja mu bandi bagende kwivuza baruke abana babo ku ishuri. Hariho rero igice kinini cy'inyigisho kugira ngo ntibaronke amafaranga gusa bamenye ingene bakoresha abagirira akamaro batera intambwe by'ukuri bave mu bukene bamere nk'abandi.
Kugira byo kuri iyo miryango imere nk'abandi hariyumviriye uburyo bwo gucungira imfashanyo igenewe.
Uwo mugambi wo murazi yuko uzoteza kugenda uracungegwa. Wa mucungegwa ni komite irongowe n'userukira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta kuko n'amafaranga ya leta. Amafaranga tuba twa baba leta iba yaronse mu kigega cisi yose mugabo n'amafaranga ya leta bazocungera. Rero hariho komite iva mu bantu benshi harimo n'userukira baguvenere n'userukira ayandi mashirahamwe yigenga irimwe abantu benshi bazokwama bacungera uwo mugambi ngene kuragenda. Nibindi muri iyo proje nyene tegeza gushiraho ni ingene abo nyene bayaronswa bateza kuba bafise uburenganzira bwogera barabazi ibibazo byose. Niyo bumva hari ikintu cyaba bakiwe cyangwa batabashikije nyamafaranga bataweza kubivuga turashira amatelefone umuntu wese ashobora kuvugirako. Bizama bitegekanijwe uburyo umuntu wese yibwira ko arenganijwe.
Imiryango izoronswa ifashanyo mu kiringo cy'imyaka 2 n'igice ifise kandi amahirwe yo kubandanya ifashwa n'abahinga mu kindi kiringo cy'amezi 6 bayere kuko yotunganya imigambi yo kwiteza imbere. Uwo mugambi leta yemeza ko ari uwo wibanze ushobora kubandanya mu zindi ntara mu myaka kiri mbere. Uburundi sico gihugu ca mbere ca Afrika uwo mugambo korewemwo uramaze kurangurirwa mu bihugu bibanye nk'u Rwanda na Tanzania hamwe n'ibindi bihugu bitari bike vyo muri Afrika. Michel Nyabenda asigura ko mu bihugu vyose uwo mugambi watunganijwe neza watumye imiryango yari mu bukene butagira izina yisununura. Eroje buri ka neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.